Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94.9 na FM 95.2 mu Burundi, mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3. Mwaramutse neza nshuti muduteza amatwi hano muri studio ya 5 i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mbahaye ikaze kuri Radio ijwi rya Amerika.
Ikibazo cy'amasambu, mbese imitungo niyigiye kumara abantu. Rimwe na rimwe abantu bamarana bapfa imitungo. Imitungo ni ikibazo.
Uwo ni umuturage wo mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Uburasirazuba mu Rwanda, avuga ku kibazo cy'amasambu kimaze guhitana abantu muri ako karere. Iyi nkuru n'izindi zirimo imikino mu karere turazigarukaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezweho na Aloyzi Bigirimana.
Urakoze Edi. Tuyahere muri Amerika. Leta z'Ubumwe za Amerika imenyesha ko yiteguye gukoresha ubushobozi ifise bw'ibigwanisho by'ubumara vya nikleyere mu gihe Korea ya Ruguru yobandanya kugisotora canke gutera ubwoba ibihugu bicuditse. Ibyo byatangajwe kuri uyu w'Imana n'ibiro by'umukuru w'igihugu Maison Blanche aha muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Inyuma y'irindi gerageza ry'ibigwanisho vya nikleyere rya Korea ya Ruguru, Perezida Donald Trump yavuganye kuri telefone n'umushikiranganji wa mbere w'Ubuyapani Shinzo Abe, amubwira ko ibihugu byabo bizobandanya gukorera hamwe mu vya gisirikare nk'uko iryo tangazo ribandanya ribivuga. Trump yashimangiye ko Amerika izokwikingira, itekikingire nabo bacuditse mu gukoresha ububasha bwose ifise burimwo ubw'ibiganiro, ubwemewe n'amakungu, hatibagiwe uburyo bwa nikleyere. Ni mu gihe umushikiranganji wo kwivuna abansi wa Leta z'Ubumwe za Amerika nawe James Mattis yunganiye Perezida wiwe ko Korea ya Ruguru ishobora kugirwa ko igitero cya gisirikare gikomeye mu gihe icyo gihugu cyohirahira kigatera izinga rya Guane yegukira Amerika cyangwa igihugu cyari cyo cyose bicuditse. Mattis yabwiye abamenyeshamakuru ko Amerika hari imikenyuro myinshi ifise ishobora gukoresha. Inama ya ONU ijejwe umutekano ku isi yacituma ko inama yihuta kuri uyu wa mbere kuri icyo kibazo. Nayo umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yiyamirije iyo nyifato ya Korea ya Ruguru yise ko ihungabanya umutekano w'ako karere. Muri Afrika, umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kenya Raila Odinga yavuze ko urunani rwiwe nirwatsinda amatora agiye kuzosubirwamo rutazosabikanya ubutegetsi nabo yise abasuma, abo nabo nabo ku ruhande rwa Perezida Uhuru Kenyatta. Ivyo yabitangaje ejo ku munsi w'Imana inyuma y'iminsi ibiri sentare ntahinyuzwa y'ico gihugu yansi vyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi k'umunani guheze, mu kuvuga ko yabaye mutunenge. Perezida Uhuru Kenyatta nawe nyene yavuze nkuko umunsi umwe imbere yaho kumugambwe wiwe Jubilee ushobora kutazosabikanya ubutegetsi n'abatavuga rumwe na leta ni watsinda. Ni mu gihe yariko yifatira mu gahanga sentare ntayinyuzwa ku ngingo iheruka gufata yo gufuta ivyavuye muri ayo matora. Naye muri Cote d'Ivoire abanyororo 96 baratorotse ibohero ryo mu gisagara ca Katiola kiri ku hagati mu gihugu ku birometero 45 mu buraruko bwa Bouake nk'uko bishikirizwa n'abajejwe umutekano. Abo banyororo batorotse hagati y'amasaha ya saa 10 na saa 12 z'agatondo mu masaha yaho. Umukuru ajejwe ivy'amabohero muri ico gihugu yatangaje ko ibikorwa byo kubarondera byatanguye kandi ko bamwe bamaze gufatwa n'igipolisi. Kumugabane waburaya abahinga mu vy'amabombe kuri uyu w'Imana barashoboye kuzura bombe itashoboye gusambuka mu ntambara ya kabiri y'isi yose yari ihambwe mu kuzimu mu gisagara cha Frankfurt ni mu gihugu c'Ubudage. Ico gikorwa cyakozwe ari uko abanyagihugu baba 65,000 baba muri ako karere barimwe abarwaye barenga 100 bo mu bitaro bibiri barimwe n'abarembye cyane barahakurwa ku mvo z'umutekano wabo. Iyo bombe yapima itoni imwe n'ibice bine hari haheze indwi bayibonye ahantu hariko harubakwa amazu. Mwomenya ko amatoni arenga ibihumbi bibiri n'ibindi bisasu ari vyo vyama byatowe mu Budagi buri mwaka inyuma y'imyaka irenga 75 intambara ya kabiri y'isi yose irangiye. Indege z'intambara z'Ubwongereza n'iza Leta z'Ubumwe za Amerika nizo zateye bombe umuriyoni n'ibice bitanu, ibombe zishe abantu 560. Abategetsi b'Ubudage bagereranya ko ibice 15% by'izo bombe zitarashobora gusambuka gushika iki gihe. Uburusiya busaba Leta z'Ubumwe za Amerika kongera kwiyumvira ku ngingo yafashe yo kugara inyubakwa zitatu zakorerwamo abaserukira ico gihugu muri Amerika. Umushikiranganji w'Uburusiya ajejwe imigenderanire n'amakungu yatangaje ejo kuwimana ko uko ari kugaragaza urwanko no gucaka kubiri n'amategeko mpuzamakungu. Asaba abategetsi ba Amerika kugaruka ku ngingo bafashe bagasubira vuba, bagasubiza vuba izo nyubakwa mu gihe bifuza ko imigenderanire hagati y'ibyo bihugu iba myiza. Tugarutse kandi ku mugabane wa Afrika, umutegetsi w'igisirikare cya Somalia mu karere k'uburaruko Kismayo yabwijwe rya Amerika ko barwanyi ba Al-Shabaab bagize igitero cy'ubwihevyi mu miduga ibiri mu ikambi ya gisirikare. Muri ico gitero akaba bishe abasirikare indwi, naba bategetsi bakavuga ko imbere y'ico gitero barwanyi babanje guturitsa bombe mu miduga ibiri yari ku kirindiro chaba sirikare.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi, mugejejweho na Aloise Bigirimana. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda, aho mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Muhazi havugwa urupfu rw'umugabo wishwe atemaguwe na mugenzi we amuziza isambu. Muri ako karere hari hashize iminsi mike hishwe undi mugabo atewe icyuma azize amafaranga 300,000. Abaturage bemeza ko ikibazo cy'amasambu gikomeje gutuma abantu benshi bamburwa ubuzima bwabo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Sumta Kaboyi ukorera mu Rwanda yanyarukiye muri ako karere.
Ubwo radio Ijwi rya Amerika yageraga mu murenge wa Muhazi mu karere ka Rwamagana hari mu masaha ya 9, abaturage bari benshi bagiye gushyingura Munyaneza waraye yishwe atemaguwe n'umuturanyi we. Abaturage basobanurira radio Ijwi rya Amerika uko bumvise iryo shyano.
Njyako nabyumvise muri make, yumunga Munyaneza uyu yapfuye urupfu rw'agashinyaguro. Ni umuvandimwe ngo wari waramuhaye akazi ko kumurindira inzu, noneho uwo yaguze nawe inzu araza arahamusanga amugirira nabi ngo yabanje kumukubita agafoni. Bibaye ngombwa arafata umuhoro mucacanga n'intoki byose. Ikibazo cy'amasambu, mbese imitungo, imitungo niyo igiye kumara abantu. Rimwe na rimwe abantu bamarana bapfa imitungo, imitungo ni ikibazo.
Uwapfuye rero yari agiye kwirarira abo amafaranga 1,000,000 amusanga bamutemera, uyu yaramo n'ujyamo wese ndamutema.
Umusore yabyutse yagiye nimugoroba afite inkoni agiye kwizama, uwo kwizama ahantu yarindaga bari barahagurishije. Uwo muntu nyine wamwishe niwe wahagurishije. Ubwo ngubwo yavuze ati uwo nguri buze wese ndamwica.
Umuvugizi wa polisi mu karere ka Rwamagana IP Dusabe Jean Bosco yemerera radio Ijwi rya Amerika ko Munyaneza yishwe atemaguwe, ko yatemwe ndetse uwamwishe akaba yamaze gutabwa muri yombi n'inzego za polisi. Amakimbirane akomoka ku manza z'imitungo aza ku isonga mu bituma abaturage batabana neza. Uwahamya nahawe n'umugore w'imyaka 60 avuga ko nawe ubabana nabi n'umuryango yashatsemo ku buryo ahora ubwoba ko igihe icyo ari cyo cyose bamugirira nabi biturutse ku makimbirane akomoka ku isambu.
Hanjye mvugana na mamukazi wanjye mbese umuryango abasabagire babwiye ndimo na data bukwe kuva ko isambu umutungo w'umugabo wanjye n'uwantu wa data bukwe ko nta wundi muntu uhari ukusenyera muri mukazi wanjye, kuva ko byaba ibyaha ngo tujya mu nkiko turatsinda. Nyuma yaho hari naza kugira ikibazo na mamukazi wanjye nawe we yubatse urugo akumva ko ngubyo nta burenganzira mfitemo kandi ahari by'umuryango n'umugabo wanjye. Ubu ntasuhuza, ntabwo yasuhuza, agenda akanyuraho akigendera. Yamura agacanka hirya iriya ngo mvuga ko mbese ibintu byabye wenyine, ariko n'ubu umwana ntabwo yavuga ati ni mere nyirasenge ngo abe yamugeraho avuga ati kashwe da aho twabaye abanzi be.
nukuba ngukibazo cy'ubutaka ni ikintu gikomeye cyane
ikintu cyiruhanya cyane kirakomeye cyane tera makimirane mu muryango
mu gahinda kenshi abaturage batuye mu murenge wa Gishari barasaba inzego z'ubutabera guhana bihanukiriye ukekaho kwica umuturanyi wabo Munyaneza
nuko bakuye bihano byo kwica n'undi yagapfera ubuze ikindi nta umuntu wa murimo nta kibapfaga ntago aranamutonazanye nta nazi n'ugiye kwica kuza kumwica ko yagiye mu nzu nta nicyo
ubyumwe bibiri bishize muri ako karika Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba hari humvikanye umugabo waruherutse kwica umuturanyi we amuziza amafaranga 300,000 by'u Rwanda ako karere kimwe n'ahandi hanyuranye mu Rwanda hakunda kumvikana abantu bishwe bazira amakimbirana ko akomoka ku mitungo mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka muri ako karere ka Rwamagana honyine uwitwa Nyamuyumbu Jean Damascene yishwe kubiswe n'abantu bagishakishwa bamukekaho kwiba inkoko nyakwigendera Munyaneza waraye yishwe yarafite imyaka 35 y'amavuko akaba yasize umugore n'abana batatu ingingo y'ijana 50 nimwe mu gitabo cy'amategeko hano ibyaha mu Rwanda ivuga ko gukubita cyangwa gukomeretsa umuntu ku bushake bigatera urupfu uwakoze icyaha hanishwe igifungo kuva ku myaka 10 kugeza ku myaka 15 naho iyo wakoze urwo rugomo yabigambiriye cyangwa yabanje gutega igico ahanishwe igifungo cya burundu Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba
Iwanyu mu ntara Hanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Hanyu mu ntara
Nakajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Tugume mu Rwanda, inama njyanama y'akarere ka Rubavu yemeye ku kigero cy'ijana ku ijana ubwegure bwa Jeremy Sinamenye ku bujyanama no ku buyobozi bw'akarere. Sinamenye yeguye ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa munani avuga ko ari ku mpamvu ze bwite. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Claude Ganza Munyamagana mu karere ka Rubavu.
Kuri iki cyumweru nibwo inama njyanama y'akarere ka Rubavu yateranye isuzuma ubusabe bwa Sinamenye Jeremy wayimenyesheje ku itariki 29 z'ukwezi gushize ko yeguye ku buyobozi bw'akarere no ku bujyanama. Inama njyanama yemeye ubwegure bwe ku kigero cy'ijana ku ijana ariko nta wundi watowe. Perezida w'inama njyanama y'akarere ka Rubavu Bwana Dushimimana Lambert yasobanuye ko bemeye ubwegure bwe ku mpamvu ze bwite kuko bifitiye uburenganzira.
Ubusabe bwe nibwo twari tuje gusuzuma hanyuma nk'uko mwabibonye njyanama bose uko bakabaye bemeje ko ku mpamvu ze bwite yeguye mu nama njyanama akaba yeguye no muri komite nyobozi
buriya umuntu akubwiye ngo impamvu ze bwite biragoye kugira ngo ube wa ibyo nakwemeza nka perezida wa njyanama kwaba ari gukeka kandi gukeka akenshi ni ukubeshya iyo tuganiye nkamubwiye ati kuki tugize gutyo ugiye akanga ati ngiye ku mpamvu zanjye bwite iyo ngerageje kumusunika nkambwire impamvu zawe bwite nizihe ntazimbwire ubwo mfata ko ari impamvu ze bwite nyine nta kindi ntabwo namenya ngo nizihe yagiye mu nzego za polisi arafungwa kubera kubangamira yamamaza va muri polisi ajya muri parike yemera kumukurikirana ari hanze ajya hanze ntekereza ko iyo biza ko bifitanye isano aba yareguye kera gifungo ariko urabona yarategereje ava mu nzego z'ubutabera arafungwa rwaricajizije abarabitumiye yose impamya rero ko haraho byabihuriye
Sinamenye Jeremy yabanje gufungwa igihe gito mu kwezi kwa karindwi zira kubangamira uburenganzira bwo biyamamarizaga kuyobora u Rwanda amakuru yavugaga ko abayobozi b'inzego z'ibanze bo mu mirenge imwe n'imwe mu karere ka Rubavu babuzaga abaturage kujya aho bamwe mu bakandida biyamamarizaga ariko byagaragaye cyane ubwo Mpayimana Philippe yari Nyamyumba kanama na Gisenyi Sinamenye yarekuye ku itariki ya mbere kwezi kwa munani ariko yarinze yegura atarasubira mu kazi n'umunsi n'umwe kuva abayobozi b'uturere batorwa mu kwezi kwa kabiri umwaka ushize wa 2016 Sinamenye wayoboraga karere ka Rubavu abaye wa kabiri weguye ku mirimo ye ku mpamvu ze bwite nyuma y'Udahemuka Aimable wayoboraga karere ka Kamonyi uyu wabimburiye abandi mu kureka kazi yeguye mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka nawe ku mpamvu ze bwite ntaranasimburwa Murenzi Janvier usanzwe ari umuyobozi wungirije wa karere ka Rubavu ushinzwe iterambere ry'ubukungu niwe muyobozi w'umusigire w'aka karere mu gihe ataremezwa burundu cyangwa ngo hatorwe undi Akarere ka Rubavu kakunze kubonekamo ibibazo byo kwegura kw'abayobozi mu bihe bitandukanye guhera kuri barenga ya Ramadhan weguye avuga ko agiye gukomeza amasomo Twagirezu Pierre Celestin weguye ku mpamvu ze bwite Bahame Hassan wegujwe ndetse na komite yose anakekwaho ruswa no gukunda indonke ariko nyuma akagirwa umwere ndetse na Sinamenye Jeremy nawe weguye ku mpamvu ze bwite nubwo byagiye bivuga ko ari impamvu zabo bwite ariko nyuma hari ibibazo bitandukanye byagiye bigaragara birimo imiyoborere idahwitse ndetse no gukorana nabi n'izindi nzego Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio ya Amerika
Ijwi rya Amerika Mumunota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika adresse ni VOA Radio yacu
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira I Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Kuwa kane wiki cyumweru dutangiye nibwo impunzi z'abarundi za mbere zahungiye mu gihugu cya Tanzania zizatahukanwa Ibi byemejwe nyuma y'inama yahuje leta ya Tanzania iyo Burundi n'ishyirahamwe ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru ukorera mu mujyi wa Arusha mu gihugu cya Tanzania
Inama yari imaze iminsi ibiri ihuza impande zitatu zegwa n'ikibazo cy'impunzi z'Abarundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania yabereye ku mugwa mukuru Dar es Salaam inyuma y'iyo nama umushikiranganji w'intore y'agati mu gihugu muri Tanzania yashikije ijambo kuri televiziyo y'igihugu mu iguru Nchemba avuga ko uwo mugwi uzotangura gutahukana impunzi za mbere kondwiza kuvita rikindwi zo kukwezi kw'icenda muiguru amenyesha ko leta yiwe icikora ari gutahukana impunzi kugushaka kwazo
na nilipoenda nilikuta misururu mirefu wakijiandikisha kwenye kambi moja kwa zaidi ya watu 100 mpaka
atigiye nagendere kambi imwe gusa nasanze mirongo miremire yabiyandikisha bashaka gutahuka ku munsi yandikisha abari hagati y'ijana n'amajana abiri igihe najayo hari yamaze kwiyandikisha abarenga 800 mu minsi mike nk'indwi imwe gusa iheze mvuyeyo ubu bageze ku 12 bashaka gutaha biyandikisha kugushaka kwabo natwe nka leta ico dukora nuko bashigikira ku ngingo bafashe nkuko amategeko mpuzamakungu abidusaba ivyo mu Burundi umukuru w'ico gihugu igihe yari kumwe na mugenzi we perezida wacu yaravuze ko amahoro ahari kandi yaramwijeje ko yiteguriye kubakira kugira ngo bubake igihugu cabo na mugenzanje w'intora ya gati mu gihugu yanambwiye ko imyiteguro yaheze yo kubakira Ubu rero twizeye ko bazotangura gutahukanwa itariki indwi zo ku kwezi kw'icenda aho ndizeye ko nabasigaye bazoca biyandikisha
hata ile kasi ya kujiandikisha itaongezeka zaidi
uwo mushikiranganji arahakana yivuye inyuma kw'igihugu ciwe kitazo kwigera cirukana impunzi kiranoneho n'ubu harabakihari nkuko bivuga habe n'abandi babandanya kwakirwa bahunze baba bava mu Burundi canke ahandi
wakidhani Tanzania inataka kuwatoa wakimbizi wa Burundi kwa nguvu la hasha
abibaza ko leta ya Tanzania ishaka gukoresha nguvu mu kwirukana impunzi z'abarundi sivyo na gato ibintu biruko inyuma yaho umukuru w'igihugu cy'u Burundi abahamagariye ngo batahuke mu gihugu cy'amavukiro kuko amahoro yagarutse abandi nanje narabibarije mbere baremera ko bivuganye n'imiryango yabo basizi wabo nabo bakababwira ko hari amahoro abandi ni nk'abarimyi bishakira gusubira kurima baciye bitaba rero ako kamo maze byandikisha ku bwinshi kugushaka kwabo nitubone ingene twebwe nka leta twakoresha inguvu ngo tubabuze kwitahira kandi babishaka n'umukuru w'igihugu yadutwenga kanatangara ingene tumuburiza abanyagihugu gutaha kandi bitavye akamukiwe
na yeye ametoa wito na wananchi wake wameitikia wamejiandikisha
ku Rwanda rwa leta y'u Burundi umushikiranganji w'intore y'agati mu gihugu yitavye iyo nama yemeye ko igihugu ciwe citeguye kwakira abanyagihugu baco Pascal Barandagiye yibukije ko kuva kera leta yamyishaka ko bahunguka bakaja kubaka igihugu cabo Barandagiye arahumuriza ko atangorane nimwe impunzi zihungutse zizogira kandi ko namatungo yabo aconzwe neza nkuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yabihimirije abajeje intwaro n'umutekano leta y'u Burundi ivuga kandi ko nibibanza bazoshikiramwo imbere yo kubajanwa mu mihana yabo byamaze gutegurwa eka mbere n'imfashanyo za mbere bazohabwa Barandagiye yibukije ko atari impunzi za mbere zizo bazitawutse kuko hari nabandi bari bamaze gutaha baba bavuye muri Tanzania, mu Buganda, hame no muri Congo. Amakuru dukura mikambi impunzi yanduta nayo atumenyesha ko ishyirahamwe HCR ryamaze kumanika urutonde rw'intara zizotangurirwa ko. Izo nazo ni Gisagara cha Bujumbura, intara ya Bujumbura Rural, intara ya Makamba, hame n'intara ya Ruyigi. Aho ni naho havuye igice kinini cy'impunzi zahungiye muri Tanzania. Iyo kambi yanduta nirimwo abamaze kwiyandikisha benshi bashaka gutahuka. Hamaze kwiyandikisha hafi 15,000 mu gihe hariyo impunzi zirenga 2,026. Igihugu cha Tanzania nico kirimo impunzi z'abarundi nyinshi zirenga 2,077 zikaba ziri mu makambi atatu. Pierre Clavin inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu tugeze kuri wa mwanya tubagezaho amakuru ya siporo n'imikino avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Rwanda, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ryasabye ko amatora yarateganyijwe yo gusimbuza inzego mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda yigizwayo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Claude Munyandinda.
Umera z'icyumweru gishize ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA byahagaritse igikorwa cy'amatora ya komite nyobozi y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda FERWAFA. Amatora yarateganyijwe kuri iki cyumweru tariki ya 10 muri uku kwezi kwa 9. Impamvu yo guhagarika aya matora nk'uko bitangazwa n'umunyamabanga mukuru wa FIFA Fatuma Samura mu ibaruwa yandikiye umunyamabanga mukuru wa FERWAFA Uwamahoro Latifa, ngo ni ibirego byatanzwe n'abamwe mu banyamuryango wa FERWAFA bishingiye ku mitegurire y'aya matora ngo yabitagendera ku mategeko. Nubwo aya matora yasubitswe, Ijwi rya Amerika rikomeje kwegera bamwe mu bakurikirana hafi umupira w'amaguru mu Rwanda bakagira icyo bavuga ku bakandida babiri baharanira kuyobora ishyirahamwe FERWAFA aribo Vincent Zamwita na Albert Mwanafunzi.
Ni kwa Eric Birori n'umunyamakuru hano mu Rwanda. Icya mbere iyo nitegereje amatora y'umupira wo mu Rwanda, ndabona nta mpinduka niteze zikomeye. Mbona uhabwa amahirwe ashobora kuba Nzamwita Vincent de Gaulle. Kuba mbona ashobora guhabwa amahirwe suko hari byakoze bidasanzwe, ahubwo ndamugereranya n'uwo bahanganye Albert Mwanafunzi, n'ubundi wanyuze muri iriya nzu uzi byinshi muri yo. N'abanyarwanda bazi ko bya bijya ibyagezweho n'ibitaragezweho byose yabigize mu Rwanda. Mpereye kuri Nzamwita Vincent de Gaulle, de Gaulle ni umuntu ntabwo ari umuntu ukunzwe muri sosiyete. Impamvu adakunzwe byaturutse ku magambo avuga ahantu yagiye agira ibibazo akananirwa kubyigobotora, ariko bitewe n'uburyo umupira w'amaguru mu Rwanda uyobowe bigakomeza. Navuga ko umupira w'amaguru mu Rwanda mu gihe cye navuga ko uyobowe mu buryo bucuritse. Duhora tubivuga ko kugira ngo umupira w'amaguru utere imbere bizaturuka kuzamura abana bari munsi y'imyaka 15-17. Nk'urugero, ari gushyira imbaraga cyane mu kwakira igikombe cy'abatarengeje imyaka 17. Ariko sindamwumva avuga ko ajya kuri radio avuga ko hari ikintu bari gukora ngo u Rwanda ruzakire iryo rushanwa rufite n'ikipe ishobora no kurenga no muri 16 cyangwa se ngo igere mu matsinda. Noneho ngaruze kundi mukandida Albert Mwanafunzi, icyo nzi nuko yari ari muri komite yabaye muri iriya nzu igihe kinini. Kuvuga rero ngo agiye gusimbura de Gaulle agira ikintu ageze ku mupira w'amaguru, nta cyizere mbifitiye mvugisha ukuri. Albert nkaba mbona yuko ashobora kuba arimo ka kantu k'umujinya, kutavuga rumwe, kutumvikana nk'uko muri iriya nzu bimeze, nawe akaba ari cyo yagendeyeho akusanya imbaraga mu batavuga rumwe na de Gaulle. Na bamwe mu bazatora, buri umwe wese afite izindi nyungu zihariye azagenda atoreraho ziruta urukundo rw'umupira w'amaguru cyangwa ibitekerezo by'abantu.
Tukira mu mupira w'amaguru, mu rwego rwo kwitegura shampiyona y'icyiciro cya mbere, amakipe yakomeje kwipima. Ikipe ya AS Kigali ejo muri kwa gatandatu yegukanye igikombe cyari cyateguwe n'akarere ka Rubavu mu rwego rwo kwishimira itorwa rya Paul Kagame nka perezida w'u Rwanda. Iyi kipe y'umujyi wa Kigali yatsinze ku mukino wa nyuma APR FC penaliti 3-2, kuko igihe gisanzwe cy'umukino cyari cyarangiye ari ibitego 2-2. Andi makipe yari yitabiriye irushanwa ni Etincelles FC na Marine FC zo mu karere ka Rubavu, hakaba kandi Virunga na Kabasha zo mu mujyi wa Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu byishimo byo kwegukana igikombe, ikipe ya AS Kigali yagaragayemo bamwe mu bafana b'inkwakuzi basanzwe mu ikipe ya Rayon Sports, bikaba bivugwa ko bahawe amafaranga kugira ngo bahindure ikipe. Ku isonga ryabo bashyushya rugamba bashya ba AS Kigali hari Bosco Ngenzahimana bakunze kwita Rwarutabura. yari Claude Munyandinda I Kigali.
Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu rugendo aherutse kugira mu gihugu cya Shiri cyegera cya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pence yarahayagije ugukorera hamwe n'imigenderanire ya kivandimwe hagati ya Amerika na Shiri. Mu byo yavuze ko Shiri ari akarorero k'ubwigenge mu karere ko mu burengero bw'isi, icyegera cya Perezida wa Amerika Mike Pence yavuze ko iterambere mu butunzi rya Shiri ryotegerezwa kubera akarorero ibindi bihugu mu karere ko muri Amerika mu manuko mu mugambi wo gushyiraho ubutunzi bufatiye ku masoko yigenga kugira bitume ha iterambere ku banyagihugu muri ako karere. Yavuze ko igihugu cya Shiri cisunze ubutunzi bufatiye ku masoko yigenga mu byatumye abanyagihugu baho babaho mu bwigenge muri rusange. Mike Pence yongeye avuga ko imigenderanire ikomeye mu by'ubudandaji hagati ya Amerika na Shiri ari ivyibonekeza. Ubudandaji hagati y'ivyo bihugu bibiri mu mwaka w'2016 bwarenze agaciro k'imiliyaridi 20 y'amadolari y'abanyamerika. Ivyo vyafatiye cane cane ku masezerano y'uruja n'uruza atandambamye mu by'ubudandaji yatewe ku gikumu hagati ya Amerika na Shiri mu mwaka w'2004. Igihugu ca Shiri gikorana na Amerika mu vyerekeye gukomeza umutekano mu karere ka Amerika, cane cane mu karere ka Amerika yo hagati. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ari kumwe na Perezida wa Shiri Michel Bachelet, icegera cya Perezida wa Amerika Mike Pence yarahayagije kandi igihugu cya Shiri kuba cyashigikiye Amerika mu gihe Amerika ihanganye n'agasomborozo ka Koreya ya Ruguru. Yasabye yamara Shiri gukora kurushiriza mu gikorwa cyo gukumira Koreya ya Ruguru no guhagarika imigenderanire yose n'icyo gihugu. Mike Pence yarashimiye ubuyobozi bw'igihugu cya Shiri mu kwifatanya n'abanyavenezuela no kwiyamiriza intwaro ya Perezida Nicolas Maduro. Yatangaje ko Amerika izobandanya kuremera ico gihugu ikoresheje uburyo butandukanye gushika demokrasi igarutse muri Venezuela. Yatangaje ko yishimiye ko Amerika ikoranye n'ibindi bihugu bicuditse mu karere ka Amerika mu manuko bazoshika kunyishu iciye mu mahoro ku bibazo vyugarije abanya Venezuela. Amerika irashima imigenderanire ikomeye ya kivandimwe ifitaniye n'igihugu ca Shiri. Icegera ca Perezida wa Amerika Mike Pence amenyesha ko Amerika na Shiri bizobandanya gukorera hamwe kugira bishike ku iterambere rikomeye ku banyagihugu b'ivyo bihugu bibiri n'abanyagihugu bo mu karere kose ka Amerika.
Ibyo byari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Njuti mukurikira ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320, kilohertz 15,675 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,460 na kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Shuti muduteza amatwi, aha niho dusoreje igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo. Mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteza amatwi. Shimiye abadufashije kubagezaho ibi biganiro. Wabishize hamwe ni Fatuma Alimas Kalala, amakuru mwayagejweho na Aloyce Bigirimana, naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema. Mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.